Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza ikaze ku ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afurika. Tutege amatwi mugenzi wacu wayaduteguriye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, dutangura makuru yacu avugwa hirya no hino ku isi muri Kenya. Ejo ku munsi wa Mungu, abantu bataramenyekana baragize igitero mu gisagara kiri ku nkombe y'inyanja ya Indien muri Kenya. Ababibonye bavuga ko ico gitero camaze amasaha atari make. Nta makuru aratangazwa kuboba barahitanywe n'ico gitero cabereye ahitwa Mpeketoni, aho ububarire n'amarestora menshi yari yuzuyemo abantu bariko bararorera amahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku mateleviziyo. Amahoteli agira kuri abiri yaraturiwe muri ico gitero. Nta wuriyitira ico gitero, ariko umuvugizi w'igisirikare atuma urutoki umugwi wa Al-Shabab muri Somalia. Al-Shabab imaze igihe iri inyuma y'ibitero bitari bike muri ico gihugu cya Kenya, kimaze kurungika abasirikare bacu hakurya y'umupaka muri Somalia gufasha abasirikare baho kugwanya uwo mugwi wabitwaje ibigwanisho bo mu idini rya Islam. Abategetsi bakomakomeye muri Iraq batangaza ko bageze kure mu bikorwa bya gisirikare byo kugwanya umugwi wabitwaje ibigwanisho bo mu bwoko bw'abayisilamu b'abasuni. Bamaze gufata igice kitari gito cy'igihugu ico uwo mugwi ukarahira ko ugiye gufata Baghdad. Ejo ku munsi wa Mungu, umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe umutekano Lieutenant General Kasim Atta yabwiye abamenyeshamakuru yuko abasirikare ba Iraq bamaze kwica abagizi b'iterabwoba bashika ku 279 kuva ku munsi wa gatandatu. Abasirikare batangaza ko bamaze gusambura ibitari bike by'uwo mugwi uri kuragerageza gufata intara ya Tal Afar hafi y'umupaka wa Siriya. Ejo ku munsi wa Mungu, perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yarasubiye gutogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ubugira kabiri, bikibonekeza ko yatowe kubera yemeye kugirana ibiganiro by'umwumvikano n'umugwi w'abarobere. Nyuma y'amatora ibyavuye mu matora y'umunsi wa Mungu, ejo ku munsi wa Mungu abategetsi bajejwe kugenduza amatora batangaje ko umushinga nae Santos yanesheje Oscar Ivan Zuluaga ibice 5%. Zuluaga yaraneguye uburyo ibiganiro by'umwumvikano n'umugwi wa Robert Fars vyatevye akagira uko ashoboye kose kugira uwo mugwi ugira ingorane nyinshi. President Santos yavuze ko ayo matora yaragizwe n'umugwi w'abantu bashaka ko ingwano ihagarara canke uwundi mugwi w'abantu bashaka ingwano idahera. Mu ndwi iheze, uwo mukuru w'igihugu yari yavuze ko agiye kugira ibiganiro n'umugwi wa Fars vyatanguye mu kwezi kwa 11 bigira birangire. Akongera agatangaza ko agiye kugira ibindi biganiro by'umwumvikano n'umugwi The National Liberation Front, umugwi w'abarobere ukomeye ugira kabiri muri ico gihugu. Ishirahamwe ry'ibitoro rikomeye cyane mu Burusiya Gazprom ritangaza ko ibiganiro vyihuta vy'umwumvikano n'igihugu cya Ukraine vyari bigamije guhagarika amatati bifitaniye ku biciro vy'ibitoro bagurisha kuri ico gihugu vyahagaze atamasezerano bashitse ko. Iryo shirahamwe ritangaza ko atagihinduka ku isaha ntarengwa ko ya saa 2 zo mu gitondo cy'uno munsi kugira Ukraine irihe deni ry'ibiliyoni 1.95 rifitiye iryo shirahamwe. Mu masaha yo mu gitondo cy'uno munsi wa mbere, umuvugizi wa Gazprom Sergei Kaprenov yavuze ko Ukraine isabwe yuko yotegerezwa kuriha amafaranga y'ibitoro bokenera imbere yuko basubira guhabwa ibindi bitoro mu gihe batoriha iryo deni bafise mu masaha ntarengwa ko bahawe. Uburusiya na Ukraine bimaze igihe muri ayo matati y'ibitoro kuva mu kwezi kwa kane, aho leta ya Moscow yagwije hafi inshuro zibiri ku biciro by'ibitoro bagurisha ku ico gihugu cha Ukraine. Nyuma yaho bahavuye bamanura ibiciro ku bice 20%, ariko leta ya Kiev ibandanya gusaba ko bagabanya ibiciro na cane. Hasigaye amasaha make kugira isaha ntarengwa ko igere, ariko gushika n'ubu ntibiramenyekana niba hari ico leta ya Kiev ihabikora kugira iyo myuka mibi ihagarare. Ayo niyo makuru twari tubafitiye muri kino gitondo c'umunsi wa mbere. Murakoze cyane kudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika bibandanya na nyuma y'isaha ya 11 n'igice zo mu gitondo.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tubibutse nshuti zacu ko muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA mu ijambo rimwe. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'imikino na sport ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duha urubuga mugenzi wacu atugezeho ayo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas Kamirindi. Amahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru arabandanya i Rio de Janeiro ku mugwa mukuru wa Brazil. Abatashoboye kuyakurikirana imikino yose imaze kuba, twabamenyesha yuko mu mugwi wa A Brazil yatsinze Croatia 3-1, mu mugwi C Colombia yatsinze Ubugiriki 3-0, Cote d'Ivoire itsinze Ubuyapani 2-1, mu mugwi D Ubutaliyano bwatsinze Ubwongereza 2-1, Costa Rica itsinda Uruguay 3-1, mu mugwi E Ubuswisi bwatsinze Ecuador 2-1, Ubufaransa butsinda Honduras 3-0. Mu mukino uheze haciye saa 3:30 gusa, Argentina yatsinze Bosnia Herzegovina ibitsindo 2-1. Uno musi rero umugwi wa G Ubudagi buza gukinana na Portugal, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinane na Ghana, mu mugwi F Iran iza gukinana na Nigeria. Jean-Bertrand Kimasmane rakiza yavuganye mu minsi yahera na mugenzi wanje Fidel Nyongabo aya mahiganwa atanguye, kandi akaba yigeze gukina mu mugwi Atletico FC na Rumuri FC uburizwi ku izina rya Lydia Ludic FC mu Burundi, agakurikiranira hafi iyi mikino. Aratubwira uko abona iyi mikino iri kiragenda. Mushinga nahe Manirakiza, ubona imikino imaze kuba iriko igenda nkuko wavyiteze?
Ego, urakoze Oriane kunumira uri tuna kiganiro. Ukuntu imikino iri kuragenda mbonwe ngo biratangaje, ni vyiza kuko kubitangura ino mikino hariho imigwi ikomakomeye imaze gukina hama igatsindwa. Bikerekana yuko iyindi migwi rero yaje yiteguye. Ndaguha nk'akarorero umugwi wa Espagne watwaye igikombe uherutse muri Afurika y'Epfo, wakinye n'umugwi wa Hollande wari watsinze muri finale. None uye Hollande yatsinze Espagne 5-1, bikaba byatangaje abantu baroreye umupira. Hama nk'iyi migwi y'Ubwongereza, Ubwongereza bwatsinzwe n'Ubutaliyano, mu Bufaransa rero bwatsinze umugwi wa Honduras. Imigwi itangaje ni nk'iyo ya Costa Rica watsinze Uruguay 3-1.
Nk'uko bivuze nko mu mukino wa hirya y'ejo mu mugwi wa D, aho Ubwongereza bwatsindwa n'Ubutaliyano ibitsindo 2-1, wavyakiriye gute? Vyaragushimishije? Abantu benshi bari basanzwe biteze ko Ubutaliyano butsinda, nawe niko wabibona ko biza kugenda?
Ego, bishazwe ugibarorera uraraba ukuntu Ubutaliyano bwigenza muri izi nkino z'isi yose, bwama butsinda bugera kure. na iyo ubwongereza umugwi w'ubwongereza wa mudakina bishemeye iyo washite muri iyo higanwa y'isi yose bakaba bafite umukinnyi akomeye twa Wayne Rooney abantu baba barindiriye yuko aza gukina neza ngo aryohere abantu mugabo siko byagenze
abantu benshi cyane abataza gushobora gukurikirana imikino y'uyu munsi bararindiriye n'igishika cinshi cyane kumva ibiza kuva mu mukino w'uyu munsi uza guhuza Ghana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wewe ubona biza kugenda gute
ego abantu urukino barindiriye benshi kandi twese turarindiriye mugabo n'urukino kandi usanzwe ari umugwi wa gatatu w'abanyafurika ukina India, Cameroon, Côte d'Ivoire yarakinye ku banyafurika barindiriye Ghana mugabo abanyamerika nabo kuko Ghana imaze gutsinda Amerika inshuro zibiri muri izi nkino z'isi yose
muri kahise
abanyamerika bavuga bati harageze yuko nabo batsinda Ghana kugira ngo berekane yuko nabo ntibashobora gukina nicyo gituma rero ari rukino abantu barindiriye cyane ndetse n'abanyamerika benshi bashaka kubona yuko umugwi wabo wotsinda ugakumutsinda na Ghana rimwe muri iri higanwa.
Nivyo koko ubu Cote d'Ivoire iramaze gutsinda kandi igaserukira Afurika neza cyane abanyafurika bariteze yuko Ghana iza gutsinda. Turagushimiye cyane kuba nawe uyikurikirana hafi ugashikiriza abadashoboye kuyikurikirana hafi ukuntu biriko biragenda. Jean Berkimas Manirakiza turagushimiye cyane.
Ndashimiye nanjye Oriane.
Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda siporo n'imikino no mu biyaga bigari duhere mu Burundi dutege amatwi Desire Hatungimana
ku munsi w'Imanuza ni ho Burundi buzohimbaza umunsi mpuzamakungu hari w'inkino General Evariste Ndayishimiye arongoye Komite National Olympique mu Burundi aratumenyesha icyo munsi usigura mu bijanye n'inkino
ubwa mbere na mbere nagomba kumenyesha abantu bose baba mu gihugu cyo Burundi ko twateguye umunsi mpuzamakungu wahariwe kwinonora imitsi. Uwo munsi twawuteguye tufatiye ku gihe inkino z'isi z'abanonotsi z'isi yose zatanguriyeko hari mu 1894. Icyo gihe isi yose yakoraniye hamwe abanonotsi bose n'abarorerezi biraboneka neza ko ari inkino z'amahoro, ari inkino zituma abantu bose bagira amagara meza. Uwo munsi rero twawuteguye twe kuzoba itariki 22 muri komine Mugamba tukaba dutumiye abanyagihugu bose baba bato baba bakuze baba abaserukira abandi abategetsi kuko uwo munsi ni wo guhuza abantu bose atanu umwe avuyemo.
Uwo munsi uzohimbarizwa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Iyo komine rero ngo ikaba yatowe kubera ifise akahise gakomeye mu bijanye n'inkino mu kuramura abanonotsi, eka ikaba ifise mbere n'ahantu hashobora gutegura abanonotsi kugira bitegurire amahiganwa mpuzamakungu. General Evariste Ndayishimiye akamenyesha yuko iyo komine yahaye ingabire ya hegitari 4 ishyirahamwe Komite National Olympique ryo mu Burundi kugira rizohore hategurira abanonotsi, kandi rero ngo bagiye gutangura icyo gikorwa kugira abazoserukira Burundi mu nkino za Jeux Olympiques zizobera i Rio de Janeiro mu mwaka wa 2016 batangure kuhimenyerereza.
Iyo komine niyo ya mbere yatanguye gufata indwi yose ihariwe sport. Iyo ndwi yagenze neza. Hanyuma ni mu misozi na mukamuzi ko ariho horohereza abanonotsi iyo bariko barakora imyimenyerezo. Mu mwaka uheze twaratomboye ubushikiranganje bwo kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba bwaradutije ikambi y'imwaro, niho twajanye abanonotsi bacu bari kujya bagomba kuja guhiganwa i Londres mu Bwongereza. Umu Mugamba rero baraduhaye novuga nti ikibuga kinini cyane kirimo hektare 4 kizotuma abanonotsi bacu bagenda kwimenyererezaho. Tukaba rero turiko dutegura n'ingene tuzohategura neza hanyuma abanonotsi bacu bagashobora kuyitegurira. Mugamba yaratweretse yuko ari abantu bakunda na sport kuko muravye neza nk'abanonotsi ba mbere twagize mu Burundi nk'abakwizera Dieudonné niyo bavuka. Nuvuga twarabonye ko ari kirere gituma abanonotsi bacu batera imbere.
Mustanteri wa komine Mugamba amenyesha yuko ngo ariteka kubona ikomine yizakira ibirori nk'ivyo, ngo afatikanije nawe wajijwe kurongora ikomine ngo biteguye bimwe bihagije kugira izo nkino zizobe atantambamye n'imwe ibonetse.
Kuri komine Mugamba na kanyamuneza cyane turahimbawe kuko ubwa mbere nkuko muzi akamaro ka sport bituma abanyagihugu muri komine Mugamba bonyene bahimbagwa bakasigira sport nayo murazi ko aramagara meza ibyo ngira ntavyo no randira ko cyane rero turiteguye cyane ubwa mbere abanyagihugu turiko turabibamenyesha bo mu Mugamba hanyuma tuboneho nakanya no kubimenyesha ndetse muri kano kanya imvukira zose aho ziri za komine Mugamba kugira zize zishobore kwitaba uwo munsi bamwe abashoboye kuza kurorera n'urorera bari karagira sport murazi ko bituma ryoherwa kanezerwa akibagira ndetse n'ibimugoye ababishoboye nabo bazi gukina imipira ya basket bakina volley bakamenya n'ukwirukanga hari wacu turabafise benshi turabatumiriye rero kuza kugira ivyo birori ngo berekane ubuhizi bwabo.
Mumenya ko aho Mugamba hazobera inkino zo gusiganwa ku birometero 8 habera inkino za basketball, inkino za volleyball, tennis no kunagana ico bita lutte mu rurimi rw'Igifaransa. Mu mupira w'amaguru naho inkino z'ibirarane zo kundwa igiri ya 2022 zaraye zisozerewe kuri no w'Imana. Umugwi wa Lydia Ridic Burundi Academic ukabatsinze Interstar igitsindo kimwe ku busa. Flambeau d'Orest itsindira mu Ruyigi umugwi wa Message w'Ingozi igitsindo kimwe ku busa nyene. Nayo Vitaro irihaniza umugwi wa Espoir wo mu Gatumba mu kuwutsinda ibitsindo bitanu kuri kimwe. Mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'u Burundi ry'uno mwaka rirangire, umugwi wa Lydia Ridic Burundi Academic n'umugwi wa Flambeau d'Orest ziranganya amanota, ariko Flambeau d'Orest ikabisigaranye urukino rumwe rw'ikirarane izokina ku munsi wa kabiri n'umugwi wa Prince Louis. Mu gihe Flambeau d'Orest rero yotahukana urwo rukino izoca isumvya Lydia Ridic Burundi Academic amanota 3, ikazuba ari intambwe ikomeye kugira uwo mugwi wo mu Ruyigi watwaye igikombe mu mwaka uheze utware n'icuno mwaka. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze. Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda, nawe umwanya ni uwawe.
Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda rimaze gufungura ikigo cyitwa Africa Rising Cycling Center gifite inshingano zo kurushaho guteza imbere uyu mukino. Ejo ku cyumweru ubuyobozi bw'ishyirahamwe bwatashye ku mugaragaro iki kigo giherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Aha hantu hari amacumbi y'abakinnyi, igaraje ry'amagare n'ibyuma byayo, ndetse hateganyijwe uburyo ba mukerarugendo bazajya bahasura bagahabwa nabo amahirwe yo gutembera ku igare. Aimable Bayingana uyobora ishyirahamwe Ferwasi yashimye abitabiriye uyu muhango, asanga kandi iki kigo kiri ku mwanya wa mbere muri Afurika kizagirira akamaro u Rwanda mu buryo bunyuranye.
Iki gikorwa cyagenze neza, kitabiriwe n'abantu benshi, abafatanyabikorwa batandukanye, abahagarariye ministeri, abahagarariye district ya Musanze, president wa komite olympique n'abandi b'inshuti z'u Rwanda benshi cyane, ngira ngo mwabibonye namwe. Tukaba rero twishimiye uko cyagenze, tukaba twishimiye ko abantu ubona ko bagihaye agaciro. Nababwira ko hari n'abashyitsi baturutse kure nka president w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare muri Ethiopia, nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi. Ibyo byose biratwereka support, kandi koko nyirango nkuko mwayibonye bishimye kandi bagaragaje yuko ahubwo iki gikorwa ari cya mbere muri Afurika, centre nini ya mbere ibita izindi muri Afurika, kandi nkuko twabyifuzaga uyu munsi ndumva inzozi zacu tugenda tuzigeraho z'uko twagira ikigo kinini cy'umukino w'amagare cyafasha Afurika. Ariko turetse nibyo, mu rwego rwa production, mu rwego rwo kugira ngo natwe tugire icyo twinjiza mu mufuka wa federation, tugashyiraho kiriya twababwiye kitwa cycle tourism, ku buryo abantu abakerarugendo bahamenya rwose bakavuga bati tuzi uko mu Rwanda hari ahantu umuntu ashobora kugenda agakora tourism y'amagare, akanyonga igare, unyonga isaha, unyonga abiri, unyonga atatu. Izo nzira zose tukazishaka, ariko bigaha n'akazi abakinnyi bacu bazaba bagiye mu zabukuru n'abandi n'abaturage batuye muri aka gace ka Musanze.
Iki gikorwa cyabaye nyuma y'iminsi ine gusa ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi ritangarije abanyamakuru aho imyiteguro y'isiganwa ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda igeze. Kimwe mu bishyashya bizagaragara muri Tour du Rwanda ni uko umujyi wa Nyanza ndetse n'uwa Kibungo yiyongereye ku yindi mijyi izasorezwamo intera zinyuranye. Umuyobozi ushinzwe siporo muri Minisiteri y'Imikino n'Umuco Emmanuel Bugingo yashimye ishyirahamwe Ferwasi kubera ko rigendera kuri gahunda, ibikorwa byabo ntibitegereze umunota wa nyuma.
Hari abatuzanira ibikorwa tukabona bitari mu murongo wa politike yo guteza imbere siporo, ntitubihe inkunga, hakaba n'ibiza tukabona ko biri mu murongo mwiza tukabiri inkunga Ferwasi rero ni federation imwe muzikora neza imwe muzifite ubuzima gatozi ari nyinshi zitari zabubona nimwe muzifite marketing plan ifatika ni bamwe mu bo dufasha bahoze bavuga ko tubatera inkunga yegereye 50% cyangwa se iri munsi yaho izindi usanga ahubwo bashaka ko turenza n'ijana ku ijana ni kuvuga rero ni federation ifite gahunda y'ibikorwa ifite imiyoborere myiza management nziza ifite n'uburyo ikora communication plan nziza ikamenyekanisha gahunda zayo ikibigaragaza nuko asigaye amezi atandatu tuzi turu di Rwanda tuzi stages zose zizabaho za etape tuzi amatariki ahandi muzindi federation murabizi ko press conference nk'iyi ba kwa gatanu competition ku cyumweru asigaye umunsi umwe ni ukuvuga rero suko naje hano nicaranye na president federation nabashimira we nabo bafatanya kuyobora n'abakonsulta babo dushima imikorere yabo kandi turayankuraja na gahunda ziri imbere bagenda batugezaho tuganira tuzagerageza kugenda tubatera inkunga kugira ngo gahunda bafite nziza zigaragare.
Yamina Karitanyi umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu cy'iterambere yagarutse ku ruhare rw'umukino wo gusiganwa ku magare mu kumenyekanisha isura y'igihugu.
Tour du Rwanda ikyo idufashamo nuko irerekana igihugu tudashobora kwerekana ukuntu amasitu hisik tufite mu gihugu ariko bakakoresha na sport so umuntu ari ku igare view cyangwa ukuntu ureba landscape uko igihugu giteye ariko avec une vue différente atari ibyo wabona uri mu modoka cyangwa ku maguru cyangwa mu ndege c'est une autre ouverture qui éclaire à un touriste n'avant bari hanze kutwerekana ibyiza by'u Rwanda so kuri twebwe ni nka promotion y'igihugu avec angle tout abona buri munsi.
Isiganwa Tour du Rwanda riteganyijwe kuba ku itariki ya 16 kugeza ku ya 23 mu kwezi kwa 11. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mukanya guhera saa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Abaduteze amatwi ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva abantu babaho ubukene bukabije bwagiye bubangamira iterambere bukazitira ikizere n'ubwiyongere bw'ubukungu mu binyejana byasimburanye muri iki gihe nk'uko umuyobozi w'ikigo USAID cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga Rajiv Shah abivuga ubu turi mu bihe bitigeze birotwa ni ibihe by'isi izira ubukene buri munsi imiryango ibaho mu bukene bukabije igomba guhitamo hagati yo kubona ibiribwa imiti aho kuba cyangwa se kwiga ubukene bukabije si ikigero cy'umushahara uzwi winjira mu rugo cyangwa se ikigero cy'ibiribwa abantu babona ku munsi ahubwo ubukene bukabije ni ukubura ukwishyira ukwizana kwibanze no kubura icyubahiro cy'ikiremwa muntu mu mibereho y'abantu siko byagombye kugenda ubu hari inzira yatuma abantu bava mu bukene bukabije ituruka ku bukungu bwiyongera no ku miyoborere myiza ya demokarasi iboneye kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 umubare w'abantu bakene cyane ku isi wagiye ugabanukaho hafi miliyoni 50 z'abantu buri mwaka impuguke nyinshi zisanga mu mwaka wa 2030 ikigero cy'abantu bakennye bafite ubukene bukabije kizaba cyaragabanutseho 3% ni ukuvuga abaturage bangana hafi na miliyoni 200. Icy'ingenzi gifasha mu kwiteza imbere ku isi si amadolari gusa ahubwo ni uburyo bushya buteganya ubufatanye hagati y'inzego za Leta n'abikorera ku giti cyabo. Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Power Africa n'urugero rwiza. Uyu mugambi ufasha ibihugu kuvuga urwego rw'ingufu no gufasha rwiyemezamirimo gushora imari muri izo nzego zavuguruwe. Mu isi hose ubwo bufatanye buragenda bugera ku myanzuro ishimishije. Nko mu gihugu cya Ethiopia, isosiyete yitwa DuPont yatangije uburyo bwo kugeza imbuto ku bahinzi b'ibigori 30,000 bituma bongera umusaruro wabo ho 50%. Nyuma yaho, guverinoma ya Ethiopia yashyize mu maboko y'abikorera ku giti cyabo izo serivisi zireba ibyo gutanga imbuto mu baturage. Zimwe mu ngorane zibangamira iterambere ku isi ahanini n'intambara. Mu myaka 15 iri imbere, ubukene bushobora kuzaba bwacitse ku isi niba ibyo guhana amahoro n'umutekano bihawe umwanya w'ibanze mu bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yiyemeje kurandura ubukene bukabije hakoreshejwe ubufatanye hagati ya leta n'abikorera ku giti cyabo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mu kanya turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze cyane Thomas Kamilindi. Amakuru y'uno munsi twabwiye yuko ejo ku munsi wa Mungu abantu bataramenyekana bagize igitero mu gisagara kiri ku nkombe y'inyanja ya Indian muri Kenya. Ababibonye bakavuga ko ico gitero camaze amasaha atari make. Nta makuru aratangazwa ku bo barahitanywe n'ico gitero cabereye ahitwa Mpeketoni, aho ububare n'amarestora menshi yari yuzuyemo abantu bariko bararorera amahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku mateleviziyo. Amahoteli agera kuri abiri yaraturiwe muri ico gitero. Ntawe uriyitira ico gitero, ariko umuvugizi w'igisirikare atuma urutoki umugwi wa El Shabab wo muri Somalia. El Shabab ikaba imaze igihe iri nyuma y'ibitero bitari bike muri ico gihugu ca Kenya, kimaze kurungika abasirikare bacu hakurya y'umupaka muri Somalia gufasha abasirikare baho kugwanya uwo mugwi wabitwaje ibigwanisho bo mu idini rya Islam. Abategetsi bakomakomeye muri Iraq batangaza ko bageze kure mu bikorwa vya gisirikare cyo kugwanya umugwi wabitwaje ibigwanisho bo mu bwoko bw'abayisilamu b'abasuni bamaze gufata igice kitari gito cy'igihugu, bakarahira ko bagiye gufata umugwa mukuru wa Baghdad. Ejo ku munsi wa Mungu, umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe umutekano Lieutenant General Kasim Atta yabwiye abamenyeshamakuru yuko abasirikare ba Iraq bamaze kwica abagizi b'iterabwoba bashika ku 279 kuva ku munsi wa gatandatu. Abasirikare batangaza ko bamaze gusambura ibitari bike vy'uwo mugwi uriko ugerageza gufata intara ya Tal Afar hafi y'umupaka wa Siria. Ejo ku munsi wa Mungu, prezida wa Colombia Juan Manuel Santos yarasubiye gutogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ubugira kabiri, bikibonekeza yuko yatowe kubera yemeye kugira ibiganiro vy'umwumvikano n'imigwi y'abarobere. Nyuma yaho barangije guharura ibice igice kinini cy'amajwi yavuye mu matora, ejo ku munsi wa Mungu abategetsi baje kugenzura amatora batangaje ko Santos yatsinze ibice 5% kurusha mugenzi we.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ingingo z'ingenzi z'amakuru. Nshuti zacu, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ntimuve ku maradiyo yanyu, mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30. Hagati aho mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.